Kwa kukachu tulavye ingene ugwandiko kwa sosi rumeze turavuga ko tuyishimiye cyane iho kikogwa cy'abagenzi dusanzwe dufise muri ako kanama kajeje amahoro n'umutekano ku isi kuko uko igihugu kigihugu cy'u Faransa cyari cyabiteguye siko bisohotse kambe na mbere bari bashyizemo ibintu bijyanye n'ibintu by'ibihano hanyuma tugiye kuraba ingene rwanditse ku rumeze siko bikiri cya kabiri baravuze bari bavuze mu nyungu ko uhorongi kwa inteko byo guca Burundi twikuraba ingene byanditswe uwuye siko bikiri bwa gatatu bari bavuze cyane cyane ibiganiro ngo byo hagati data ya leta y'u Burundi hamwe n'imigwi itavuga rimwe n'ubutegetsi bwa biri hanze kandi bakavuga yuko bibera hanze bishimikije cyane cyane amajambo yavuzwe na bamwe bamwe bari muri ako kanama ariko ugiye kuraba ingene icyo urwanzo rwanditse bivuga yuko bashigikiye urawe ibiganiro hagati y'abarundi ari Commission Nationale du Dialogue Interburundi bakavuga yuko bawuhimiriza kuzo igirizo ibiganiro hagati mu Burundi mu barundi bari mu Burundi n'abari hanze bisa neza cyane n'ibyo twe tumaze iminsi tuvuga ego niko barashyigikira kandi ne bamuhuza yatanzwe na kanama k'abakuru b'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko ariko ntabwo binuba n'uwo mugwi wacu kandi natutuma tuvuga tuti uriya muhuza tuge nacyo tumuhora turashobora gukorana mbere n'ejo haza Dr. Kiyongo umushyirangaji wo kwibona abanza kwa Uganda arashika mu gihugu cy'u Burundi.
Leta y'u Burundi iriteguriye kugira kuja mu biganiro byobera nko mu kindi gihugu atari Bujumbura canke mu Burundi.
Turimo tuvuga tuti umugwi ushinzwe ibiganiro hagati y'Abarundi urafise uburenganzira bwo kuja kubona n'Abarundi bose aho baba bari hose. Rero icyo kibazo ntasimuna ko kirimo. Twibwa n'ubu tubashashikira yuko uwo mugwi ufise ubwo burenganzira ako kazi ubwo bushobozi. Ushaka kuja kubona n'Abarundi hanze rakonde n'abarundi ngamurundi rero cyo kibazo si natwe ari kibazo kirimo twega aho tutumvikanira nawe mwe bamwe ni mwe uzaba baduka ngo ibiganiro ngo byakubera ngo yisagara kina hano cyane kiriye ayi ukumengo amateko tutya kuronka batakuduha ega so kubigenda nubwo hoba hariho icyo imvo yuko abantu bahuriye mu gisagara hanze igihugu bagwiza kubyumvikanako yo tumvise abantu biyadukiza hage tubaza tuti koko abantu ngo bibagiye ko igihugu cy'u Rwanda gihugu nacyo nyine kiko kigise inzego zikiranga
amakungu kandi arasaba ko ibyo biganiro vyotangura amaguru masha bikajamwo nka bose turazi ko leta y'u Burundi ize kuvuga ko hariho bagize uruhara muri kudeta ika nabagize uruhara mu myiyerekano yabayemo ubwicanyi bwinshi mbega leta y'u Burundi iriteguriye ku tumira canke kwicara hamwe nabo bantu bose barimo nabo bantu bari hanze nabo leta yoba irega izo bintu byose
yemwe soma neza igihugu rwandiko ruvuga yuko ari ibiganiro biba hagati y'abarundi bari mu mahoro bivuga uko nyene bavuga peaceful stakeholders cyo kirasigura neza yuko umuntu yafashe inzira y'umuheto cyangwa agafata inzira yo gujagurika ubutegetsi guvu atari muri abo oye bavuga n'urwandiko rero tuye ku bwacu turavuga tuti ubwo n'urwandiko rwiza kuko n'urwandiko ruje kubemeza kandi gushyigikira ibyo leta imaze iminsi ivuga kandi yuko ruha ikibanza leta kuko niho bavuga ati hazoba ibiganiro bujobera hanze n'umuhuza avuga ati bakoranye na leta with the coordination of the government of Burundi biri neza cyane birambye neza uko nyine muri uku rwandiko rero nibasaba yuko atagipfa ugiye kuraba muri rusange usanga ahubwo bifashe neza
abahurikiye muhari senarede bari mu murwi uyuhe bari mu murwi muri uyo murwi muvuze ko ari abantu bari mu mahoro eka bafise intumbero y'amahoro atamuheto bafashe
rero muhari ntawonzi sinzi uwo ariwo ariko niyaba hariho umuhari urimo abantu bagiye mu indugubiri ku butegetsi cyose naza ko uri muri abo oyi bari mu mahoro bavuzwe n'ubu wandiko
muguhu sozera mushikanganje nashaka mutubyire makungratera ka mukwivyo biganiro vyo magurumasha murafise ikiringo murabona mwa mufise icimbure cy'ahantu cy'umunsi n'itariki byo biganiro bizotangurira bikarangirira
icyo nakubwira cyo nuko ibiganiro hagati y'abarundi bizo bitewe ikanije kurongorwa na wa mugwi ejo mu gitondo kuwa gatanu tariki 13 Bunyonyo hani mu gihugu cy'u Burundi biratangura kwitoza rero yuko ahubwo baduteje gusohora ubwo rwandiko twari bwaje twamaze kubitegura ntitwarindiriye ko urwo rwandiko rusohoka kugira ngo ibyo bintu ibyo biganiro bitangure twari tumaze iminsi bitegurwa nejo bizotangura
Alain Nyamitwe umushikiranganje w'u Burundi ajejwe imigendane no gufashanya n'amakungu murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye
ndabashimiye murakoze